e Niradion Ijuí de América. Ijuí de América de Coasquerida, ligando os diários, Mukirundi, Mukirwanda. Mwanamtse nchuti mwese mwendo teza matuki ili mwese ni kwa kabili tariki mnongilanzi tatu nukwezi kwa katanda tu mwaka uimbiri na chumini chenda mwikumu na Federica Unikiju.
Boraba wakara wanako wa mahuwa kenye nye ni wakareka kuraba uko wazo wakato za mafara anga mahuwa chenafise wakara ukene buka waho ugera kuko naho tuyakura.
Uyo numune jego mwunhala chivitoki Murundi avuga kuitozwa jinhela no ya matora wa sabuga itumbikana. Ihocho kino ni mhuri rekei kila nilu kila saanzu chatunga nijuwe nikigo kijezwe itiambele nuuteza imbele awanyam itahe I Bujumbura Murundi. Mhuri rekei awanywanyi mugambwe uhamira demokrasi no gukingira ibidukikije Green Party basaba ko ibintu bimwe bimwe bihinduka amategeko agenga amatora mu Rwanda hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rwa Lieutenant Joel Mutabazi turazigaruka ku mukanya. Kwa imbe ya hui kaa mtiga matukumigenzi wa chualawizi mwimana atushikide ama kuru avogwa hii jano hino kuhisi mwana mtineza alawiza mwayanu wawu
mwana mse Frederico aliko rekatiwa here kuyavogwa kuburundi senare isuwira mwimanza ya kumine na hangwa mwura rukobga Bujumbura yare mejigi hano chimi akamilong tatunibili yu mnyororo kuri Jeremy Rukuki yakoresha ishyirahamwe ry'abakristu barwanya ihoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi. Inkuru twayiteguye na mugenzi wacu Eloge uri Kaneza ali i Nairobi.
Ingingo yose ntare yashizwe habona imenyeshwa abantu kuri uyu wa mbere ariko yari yafashwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi turimwo. Abashinzwe amanza bungane ya Rukuki bavuga ko batunguwe n'ingingo bemeza ko bazoyunguruliza muri sentare ntahinyuzwa. Mu ntare ya mbere sentare nkuru ya ntahangwa yari yamwagirije ibyaha zigungabanya umutekano w'igihugu, gukorana n'imigwi itwaje ibirwanisho, ugufashanya n'abisha ba polisi n'abasirikare, ugubomora inyubakwa za leta n'iz'abantu ku giti cyabo hamwe n'imigumuko. Rukuki yagijwe kandi kuba yagiye kubira n'ingingo by'umushinganji w'intwari hagati mu gihugu yo gufuta ishyirahamwe ry'abakristu bagwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi yasanzwe akorera. Jean-Marie Rukuki yari hagarikiwe ku muhaniwe muri kati ya gatandatu zone ya Ngagara muri komine ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura kwa 15 ukwezi kw'indwi 2017. Igihano yahanishijwe na sentare ya Ntahangwa we n'abashinjwa manza biwe bari bacungururije muri sentare isubiye mu manza ya Ntahangwa nyene. Amashyirahamwe mpuzamakungu harimo Human Rights Watch yaheruka kwandika mu mpera z'ukwezi kwa kane n'intango zo kwa gatanu uyu mwaka asabire kurwajya Rukuki. Asigura ko aziza akazi kiwe ko guhamya agati y'akazi na muntu kandi ko umunyororo yaciriwe utegerezwa gusubirwamwo. Eloge uri Kaneza, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Eloge. Hano muri Leta Zunze za Amerika naho mu gihe umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller ari mu myiteguro yo gutanga ibisobanuro imbere y'abashingamateka ejo ku munsi wa gatatu, ikintu kimwe kimaze kumenyekana nuko we yahoze ari umushingwamanza n'umuyobozi w'ibiro bijejwe inyamiramabi FBI atana kimwe ngo azovuga kiretse kuvyo yashize muri raporo ya nyuma yahaye umushikiranganje w'ubutungane William Barr. Mukwezi kwa gatanu igenekerezo rya 2029 yagize ati I raporo irimwo ivyo mwifuza vyose. Ariko abademokrate hamwe n'abarepublikani bari mu mirwi izo muhata ibibazo bavuga ko batazohengeshanya kubaza Robert Mueller ibibazo bikomeye kugira bamukuremwo ayandi mabanga. Amamiliyoni y'abanyamerika batarasoma ibiri muri iyo raporo yiwe bazoharonkera akaryo ko kumenya byivugiwe na Mueller ubwiwe nimba Urusiya bwaragize uruhara mu itorwa rya Donald Trump canke inyuma yaho atorewe yoba yaragerageje kuburabuza ubutungane kugutohoza kuri ivyo byagirije. Leta Zunze za Amerika na Iran vyarongeye guterana amajambo mu gihe uruhagarara rwa gisirikare hagati ya Iran n'ibihugu byo mu burengero bw'isi rwiyongereye ejo ku munsi wa mbere. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yabwiye amenyeshamakuru ko Washington yiteguriye ikibi gituruka muri Iran kandi ko Iran aricyo gihugu cya mbere ku isi gikora iterabwoba. Yayivuze ari kumwe na Perezida wa Pakistan Imran Khan mu rugendo arimwo muri Amerika. Iryo Perezida wa Amerika yabishikirije inyuma y'amasaha make Iran ishikirije ko yafashe abaperezi ba Amerika 17 kandi bamwe muri bo baciriwe urwo gufa. Itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji wa Iran ajejwe iperereza ryavuze ko abo baperezi bafashwe mu mwaka uheze kandi bariko baratororokanya amabanga ku bibanza bihambaye nk'ibya gisirikare na nucleaire bayaha ikigo CIA kijejwe iperereza hanze ya Amerika. Yaba Trump n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire Mike Pompeo bahakanye ibyo bagirizwa n'igihugu cya Iran. Ibitero by'indege nazo za gisirikare za Siriya n'Uburusiya byarisha abanyagihugu 50 bari mu isoko mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu muri Siriya. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko indege z'Uburusiya zakoze icyo gitero mu gisagara cya Marete Arnman, ariko Moscow yarahakanye ko atavyo yakoze nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe kwivuna abansi. Abandi bantu barenga ijana barakomeretse kandi benshi baracari mu bihomoke by'amazu nk'uko bishikirizwa n'iryo shirahamwe. Intara ya Idlib igenzurwa n'umuhari w'abayisilamu b'intagondwa ikabamwe abantu bashika miliyoni 3 imaze igihe igabamwo ibitero bya n'ubutegetsi bwa leta ya Siriya ifatanije n'Uburusiya.
Urakoze ya Louise ku makuru heje kudushikiriza. Tumibutse inshuti mwese ko mwese murabandanya kumviriza iradiyo Ubuhinzi bw'Amerika isamira na i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Mu Burundi bamwe mu banyagihugu mu mihingo itandukanye y'igihugu bariyamiriza itozwa ku nguvu y'intererano y'amatora atekanijwe mwaka 2020 iriko yegeranywa n'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Bavuga ko batangazwa n'ingene batozwa iyo ntererano kandi umukuru w'igihugu yarayihagaritse mu ijambo ryo guhimbaza imyaka 57 irangiye Uburundi buronse intayo kwikukira. Inkuru Radio Hijwi y'Amerika yashoboye kuronka ibifashijwemo n'abakunzi bayo tugiye kwisomerwa na Desire Hatuyimana umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika.
Kuva mu mpera z'indwi iheze haribonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu abanyuranyi b'umugambwe CNDD-FDD bambaye n'umwambaro w'umugambwe banyuragirana mu mitumba no mu makaritiye. Ubutumwa bwabo nk'uko bariyagiye Ijwi ry'Amerika bashikiriza ko ari ugusaba intererano biteze amatora. Uyu ni umwe mu bo mu ntara ya Cibitoke bavuga ko iryo tozwa ry'izo ntererano ridatahuritse.
Tugatangazwa rero n'inyifato mbi duce tubona bazanye amaresi ariko ibimenyetso by'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo ayo maresi bari yazayatanga ku mafaranga igihumbi ku muntu ngo mutifemo nayo kugira ngo baterere amatora. Ibyo bintu nicyo bitubabaza cyane kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yamaze kuturemurira ko umutwaro turabona ko abantu bazari bagerageje kuyatanga izo ku nzu, ariko uno munsi tugiye tubona ko ari ibindi bintu abo bantu rero bashobora kuza hejuru y'umukuru w'igihugu bakamuvuguruza. Ntabwo tubyumva neza, dusaba ko nyakubahwa umukuru w'igihugu nimba reka twumviriza ko iyo cyahagarika iyo ngingo hakiri kare kuko abanyagihugu turimo ubukene budasanzwe. Ni handi tuzasanga bariko baragomba kugira ngo bagume bakama basange bariko barakama igihe be atanagina kimedufisi by'ukuri ayo mafaranga bo yahagarika kuko abantu twebwe mu buzima bubaye nabi cyane. Ego nibyo yaravuze ko bazotanga bazobabikeneye. Mugabo uno munsi by'ukuri twabona ko byari kuba ngombwa ubahirije kuko umukuru w'igihugu avuze mu gihugu cyiwe ni aho ujya ku mwami abavumereye. Ntitwumva rero undi muntu azari hejuru y'inyakubahwa umukuru w'igihugu ashobora kuzara amuvuguruza kandi nawe yari yarutezuri.
Abanyagihugu bavuga ko baca kuri buri rugo batoza izo ntererano ku nguvu. Urabasabwa amafaranga 500, 1000 canke 2000 ku nguvu babanje gutega ubwoba.
Bisa ikitubabaza ni kimwe nuko ari hohoterwa cyangwa ihohotera ryabajya cyangwa bariya badasanzwe basangiye umugambi. Twe bisanzwe nta kibazo nacyo byari bivuze kuko babikora bagakoresha inguvu n'ibintu bakoresha igikenya birazwi bobe hafi ko bigenza ugasanga ni ibintu ariko akoresha cyera bwoba bari ko ravuga ngo mu hamwe mutotanyonerera no cyogenda gucya cyosubira gucya ibintu bima biteye isoni ariko rayaka mugabo twebwe ku bwacu kandi programa yabo icanwe na programa y'umugambo wabo n'ibazo bya biteye mugabo ni bohereza abandi
bwo batrabugira nase bahadutera ubwo bamwe baratanga kubera kugira ubwo banyina kemera karari inzara bo akemera kayira arakama agaca bahaye amafaranga nuko bigenda mbo ico dusaba nuko boraba bakarabona ko abantu bakenye nyene bakareka kuraba uko bazo baratoza amafaranga abantu bace afise bakaraba ubukene bwabaho bugera kuko ntaho tuyakura
izo ntererano zifite z'amatora y'umwaka 2020 ziriko zitozwa n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihe umukuru w'igihugu aza yaramenyesheje ko amafaranga yo gutunganya ayo matora aza yarakwiye uca abarundi bahimbaza imyaka 57 irangiye Burundi buronse intayo kwikukira mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yashikirije ko izo ntererano zihagaritswe
turashimishwa cyane n'umutima n'ibikorwa by'abarundi benshi bigaragaza kwikukira akarorero ka hafi no kwiharanga uburyo n'ibikoresho mu matora guterera amatora y'igizwa shingiro n'amatora yo gusubiriza inzego z'igihugu mu mwakuza wa 2020 kubera ubwo buryo busa nubwakwiye twashimye ko abarundi n'abakozi ba leta bohagarika icyo gikorwa hagasigara haterera ababyifuza n'abatari bwabikore gusa kukaba nkako amatora azobandanya kandi ijana n'ijyana mu rindi nayo ushaka iteka arayitekerera
mu mugambwe uri ku butegetsi ntibahakana ko hari ko haratozwa izo ntererano ku rwego rw'igihugu umukomiseri ajejwe ibyo kumenyesha amakuru muri uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu asigura ko itozwa rya mwene izo ntererano zama zitozwa na Fini Net Mutoni akavuga ko zitozwa gusa abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD nayo kubona bazitozwa ku nguvu kandi atari abanyamugambwe na Fini Net Mutoni avuga ko abo byo bavyagenza uko bo kwitura abajejwe intwaro bakabatunganiriza uwo mukomiseri ajejwe gutanga amakuru mu mugambwe uri ku butegetsi amenyesha ko icyo gikorwa cyabaye umunsi umwe kuri wa gatandatu ariko isoko ryacu rivuga ko icyo gikorwa cyari kibandanya kuri no wa mbere mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'igihugu
ikigo kijejwe iterambere n'ubuteza imbere y'abanyamitahe mu karere k'ibiyaga binini Center for Development and Enterprises Great Lakes kivuga ko mu Burundi ibigo bijejwe korohereza abanyamitahe bato bato bitaratahura neza uruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu kuri uyu wa mbere icyo kigo cyaratunganije ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ikiganiro kidasanzwe inyuma y'amezi indwi arenga kimaze gitunganya ivyigwa ku vyerekeye gutanguza amashyirahamwe mato mato mu isekeza gitiriwe birashoboka ni inkuru ya Eloge wirika neza umumenyesha makuru w'ijya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Isekeza birashoboka ryatanguye mu mwaka w'2018 Aimable Man yakizarongoye ikigo Center for Development and Enterprises Great Lakes di mu mfunyafunyo y'icyongereza asigura ko umugambi uzogira intererano itari nto mu iterambere ry'igihugu Bwana Man yakizadondagura bimwe mu vy'ikigarongoye kimaze kuzana nk'impinduka na cyane cyane mu bijyanye no kwandikisha amashyirahamwe y'abikorera utwabo mato mato
hariho igabanuro ry'amahera ryabaye rikozwe n'ikigo kigeze korohereza abanyabitayi bato bato iminsi yagabanutse zasabwa zagabanutse bitari bikeya kagaye iyo sekeza rero yafise uruhara ntangire mu itembera y'igihugu rikiriko aho tugerageza kuganira n'ivyo bigo twerekana inyishu y'ibibazo bihari kandi tukaba dufise ibyizigiro yuko ndetse n'ikigo bebere no munsi cyo kiravyumva kandi kiriko kiratera intambwe idasanzwe kugira ngo habeho igabanurwa ry'ibisabwa
Ibyo bisabwa mana yakizasanga byari bikwiye kuba bike cyane kugira ngo amashyirahamwe mato mato yorohezwe kurusha nari igikibanza cyayo mu iterambere ry'igihugu gihambaye
uruhara bw'amashyirahamwe mato mato ni kirumara mu Burundi kuko baratanga akazi baratuma habaho igendagenda ry'amafaranga yatuma bafasha mu iterambere mu buryo bwo kubaka amashuri kubaka ibitaro gufasha abatishoboye gufasha urwaruka uno munsi ruri kurasaba akazi muri leta ikaba atakazi ifise uno munsi amashyirahamwe mato mato ariko yatanga akazi arifite ikibanza gikomeye cyane uruhara rwacu rero kugira ngo ayo mashyirahamwe mato mato agere kwihangira abayihereje no kugerageza ubwa mbere na mbere kubafasha gutahura ineza yo gukorera amategeko no kubafasha kandi kubegereza abajejwe kubatunganiriza no kuvuga ibyo bigo kugira ngo batahure nabo nyene uruhara rwabo mu iterambere y'igihugu ikiri naco uwo mugambi nyine irisekeza birashoboka ayo mugambo kubafasha mu nyigisho kugira ngo bamenye koko ubuhinga n'ubukire kugira ngo amashyirahamwe yabo agire kwihangira bayihereje
kugira shike kuri iyo hangiro hari izi kigose di kiriko kiraterera
kumbisha abantu batatu batuno munsi akari nyuma mategeko ikintu cyo gukora mategeko kuko umuntu akoreye mategeko arahiganwa n'abandi arakora yidegembya arashika no ku bintu bitari bikiye kiri gikorwa dukora no guhuza abanyabitaye batatu batatu bagiye gukora inyuma mategeko bagahura n'abajeje gutunganiriza nk'ibigo bigeje kuborohereza kugira ngo baganire ibibazo na biriya bituma bava muri ivyo byo gukora inyuma mategeko kugira ngo bakore bisunga amategeko mu mpande zose rero hari ibiganiro bituma umwe wese amenya uruhara rw'iyo kugira ngo iterambere ry'igihugu rigende ritera imbere
mu kiringo cy'amezi ndubarenga kigose kimaze kiko kigira ivyigwa mu Burundi ubukirongo yemeza kwimwe mu ntamba nyamukuru amashyira hamwe mato matafise ari uko ibigo bijejwe kuyorohereza bitaratahura uruhara rwo hagwiza tunga bato bato mu iterambere ry'igihugu bigatuma basabwa amafaranga menshi n'ibindi byankenerwa imbere y'ukwemererwa gushinga ishyira hamwe ibyo navyo bikaba bibavuna eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibaragishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Abanyonyi mugambwe y'uhandi ya demokrasi no gukingira ibidukikije Green Party basaba ku bintu bimwe bimwe bihinduka amateko agenga amatora. Mugambwe Green Party uvuga ko bikwiye kumenyekana kwa biyamamariza ibibanza baba baturutse mu mitwe ya politiki cyangwa ari abantu ku giti cyabo. Ni inkuru ya Asunta Kabuyi, umunyeshyaka makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Umuyobozi w'ishyaka Green Party Frank Habineza yabwira ijwi rya Amerika ko abanyamuryango b'ishyaka rya Green Party basanga hari bimwe bigomba guhinduka mu itegeko rigenga amatora cyane cyane ay'inzego z'ibanze.
Itegeko rigenga amatora y'inzego z'ibanze kubera ko ubu rivuga ko abantu yamamaza ku giti cyabo ariko bitangaza nuko iyo bamaze gutorwa watowe kuba nka meya iyo yamaje nta shaka yavuze ahinduka perezida w'ishaka ku rwego rw'akarere ndetse bikaba bityo no ku rwego rw'umurenge. Ntabwo ari ibanga abo bose batorwa bahinduka ba perezida w'amashaka rishaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ugasanga rero n'umuntu yatwaye n'abaturage bose ku mudugudu ariko nyuma yahakanuka chairman wo muryango FPR Inkotanyi ku mudugudu kagari ku murenge rwego rw'akarere ndetse n'abandi bashyirwaho na guverinoma nk'aba guverineri nabo ugasanga ba guverineri bose b'intara uretse umwe gusa w'umusirikare nabo bose bahinduka ba chairman b'umuryango FPR Inkotanyi ku rwego rw'intara. Njyukuri tugasanga ibi bintu bishobora kuba bibangamiye demokarasi kubera ko batowe nk'abaturage basanzwe. Icyo twifuza twebwe ni uko amashyaka yakwemererwa kwiyamamaza ku rwego inzego z'ibanze.
Umuyobozi wa Green Party avuga ko basanze hagiye gushira umwaka batorewe kujya mu Nteko Ishinga Amategeko ariko kugeza ubu hari indi myanya bemererwa n'itegeko nshinga batarabona.
Abagomba kujya muri guverinoma no mu nzego za leta zose bava mu ya mitwe ya politiki yagaruwe mu nteko bitewe n'imyanya ifite. Nibura icyo kintu twabonye ubu mwaka ugiye gushira kitarashyirwa mu bikorwa nacyo twifuza yuko nacyo cyakubahirizwa.
Muyandi magambo murifuza ko ishyaka ryanyu ryahagarurwa muri guverinoma
niko bimeze rwose kubera ko biteganyije n'itegeko nshinga byagiyeho mu bya biganiro byabereye mu nama zabaye mu rugwiro muri za 1997 bisanga icyo bafa kenshi cyane bafa iriya myanya izo ntebe zo bafa nyine bavuga ati hariho uburyo bwo gusaranganya ubu butegetsi ni nako byanditse mu itegeko nshinga gusaranganya ubutegetsi kugira ngo abantu bari kuzajya bafibyo ahubwo turebe ibintu twakoreye igihugu kugira ngo turwanire iyo myanya kuvuga ngo birabe ari byiza ku itegeko ryubahirizwa kubera ko iyo n'ubundi byasanga bitubahirijwe
wa musingi wo kubaka igihugu kirambye demokarasi irambye amahoro arambye bishobora kutarushira kuzagirwaho neza
ingingo ya 632 itegeko nshinga ivuga ko abagize guverinoma batoranywa mu mitwe ya politiki yakurikijwe imyanya yabo mu mutwe w'abadepite icyakora umutwe wa politiki wabonye amajwi menshi mu matora y'abadepite ntushobora kurenza 50% by'abagize guverinoma ikindi bifuza ko cyavugururwa nuko amafaranga ahabwa amashyaka yatanze umukandida mu matora yazajya atangwa mbere agafasha abakandida mu bikorwa byo kwiyamamaza aho gutangwa nyuma y'amatora nabwo agahabwa bagize nibura 5% by'amajwi ku bigendanye n'amafaranga atangwa nk'inkunga ituruka hanze y'igihugu ishyaka risaba leta y'u Rwanda ko yakomorera imitwe ya politiki kuba yabona impano ziturutse hanze
na kirya kintu kibuzwa yuko imitwe ya politiki itemewe kubona amafaranga avuye hanze tubona cyo cyakubitse kaganirwaho kuko nk'igihugu nka Repubulika kibona amafaranga avuye hanze avuye mu baterankunga za Banki Mondiale za Afrika Development Bank n'ahandi hose no mu bitandukanye kandi tubona ko igihugu nta muntu wigeze ugisuzwa cyangwa se ukibangamira kubera ko cyabonye izo nkunga tuva n'imitwe ya politiki nayo iyabonye ikayafasha mu gukora ibikorwa by'iterambere mu gihugu byaba ari byiza ahubwo akabaho za kondisiyo zashyirwaho tuvuge akabaho kugenzura amatwi ya politiki agatanga raporo ariko idakumiwe kuko hari ibigo mpuzamahanga byinshi cyane bishyigikiye demokarasi zishobora kuba zifuza gutanga ayo mafaranga ariko ntabwo byemewe mu Rwanda
ishyaka rya Green Party irasaba ko itegeko rigenga amatora mu Rwanda ryahinduka mu gihe u Rwanda rwiteguye amatora abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena Green Party ivuga ko muri aya matora abagize Sena hari hakwiye ko imyanya inigenerwa ihuriro ry'imitwe ya politiki nayo uburyo itangwamo bikwiye guhinduka
amatora y'abasenateri ibigaragara mu mitwe ya politiki niba abandi bane gusa bava mu mutwe mu ihuriro ry'inyungu n'ibitekerezo by'imitwe ya politiki aho kandi itegeko n'imitwe ya politiki riteganya yuko n'iyo huriro n'imitwe ya politiki yuko abantu bashobora kujya muri iyo mitwe ya politiki muri iyo huriro cyangwa kutarijyamo ko yaravuguye no kuvuga no kujyamo ku bushake so bivuze yuko imitwe ya politiki ikumiriwe nibwo ngo imitwe ya politiki yaba itari muri iryo huriro nishobora gutanga umukandida ku mwanya wa Sena kandi itegeko ryemerera yuko ayo imitwe ya politiki ishobora kujyamo muri iyo huriro cyangwa se ntijyemo bivuga yuko aho itegeko ryabangamye byagomye kuba open n'imitwe ya politiki yakomeza kwiyamamaza ikishaka kujya muri Sena yajyemo itari ngombwa kwiciye mu ihuriro
kugeza ubu mu Rwanda habarirwa imitwe ya politiki 11 kandi yose yibumbiye mu ihuriro ariko itegeko ryemera ko umutwe wa politiki utifuza kuba mu ihuriro ko nawo wemewe gukora nubwo utaburi muri iryo huriro Green Party ikabisanga nyuma y'inzira nyinshi yagiye inyuzamo ibitekerezo byabo ngo bigere kuri perezida wa Repubulika batizera ko izi nzira zakoze iri shyaka rikaba ryafashe gahunda yo kwandikira umukuru w'igihugu Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banyanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255411 5961. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 5952 5994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9999 5815. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda sentare inkurizwamo imanza ije ku munsi wa mbere yarumvirije amasura indwi areganwa na Lieutenant Joel Mutabazi ku byaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Abafashe ijambo rya nyuma baremera ibyaha byose bakanabisabira imbabazi. Lieutenant Mutabazi ahakana ibyaha yagirizwa avuga ko abo bariganwa bamwagiriza ibyaha bakoreshwa no mu nshikizamanza. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ijambo rya nyuma muri urubanza ruregwamo Lieutenant Joel Mutabazi na bagenzi be ryahereye kuri Demo Binosa Kalisa nawe wahoze mu itsinda ry'abarinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yabanje ariko kongera gushinja yivuye inyuma Lieutenant Mutabazi ko yari amuziho imbunda yari yaribye mu gisirikare cy'u Rwanda mbere yo guhungira Uganda. Yavuze ko iyo mbunda Lieutenant Mutabazi yayikoresheje mu kurasa icumbi rye muri Uganda agamije kubona sitati y'ubuhunzi. Uyu wakoranaga na Lieutenant Mutabazi mu mutwe w'abarinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Lieutenant Mutabazi yamugejejeho igitekerezo cy'umugambi wo guturitsa ubwato bwa Perezida Kagame mu kiyaga cya Muhazi. Aravuga ko yamenye uwo mugambi ntatangira amakuru ku gihe mu nzego z'umutekano z'u Rwanda. Private Karisa yemeye ibyaha byose aregwa ricuza bisabira imbabazi mu gihe ku rwego rwa mbere yari yarinangiye. Yari yarakatiwe imyaka 25 y'igifungo none we n'ubwunganizi barasaba ku rukiko rwa murekura hakarebwa igihano amaze mu buroko. Imbere y'urukiko yavuze ko imyireguri ya Lieutenant Mutabazi akora icyo yita gusisibiranya urukiko maze avuga ko yitandukanije nawe. Urukiko rwamwibukije ko yavuze ko ubukene ari bwo bwamuteye gukora ibyaha kandi ko niyo rwamurekura utazamukuraho ubwo bukene. Mu mpuzankano y'icyatsi Karisa yatambutse apfukama imbere y'inteko iburanisha amanika amaboko asaba imbabazi ku byaha aregwa. Inshinga guca inkoni izamba yiganje mu rukiko kubaregwa hafi ya bose basaba imbabazi no kugabanyirizwa ibihano. Bwana Jean Marie Vianney Ngabonziza nawe yemera ko yari akuriye ihuriro nyarwanda RNC muri Uganda. Uyu wari warakatiwe imyaka 15 y'igifungo nawe yashinje Lieutenant Mutabazi ko abifashijwemo na Demobe Karisa bahaye Mutabazi amakarita y'ubunyamuryango ya RNC imwe ikaba iy'izindi akazikwirakwiza mu bandi. Ngabonziza nawe amanitse amaboko imbere y'inteko iburanisha yasabiye imbabazi ibyaha byose aregwa. Yasabye imbabazi abanyarwanda muri rusange umukuru w'u Rwanda Paul Kagame urubyiruko avuga ko yashoye mu byaha n'abandi byagize ingaruka. Uko babaga batangiye kuvuga kuri Lieutenant Mutabazi niko yahita agahaguruka mu mwanya yabaga yicayemo akicara ku ntebe y'imbere akandika ibyo bavuga yarangiza agasanga ubwunganizi. Muri icyo gihe Lieutenant Mutabazi uzwi nka Toblende yakunze kumvikana yitsa imitima mu rukiko. Undi wakoresheje imvugo yuje amarangamutima mu ijambo rye rya nyuma muri urubanza ni Bwana Baltazar Imana iriho. Mu kwemera ibyaha kwa kanicuza yagize ati urukiko rwaca inkoni izamba rukambera ababyeyi aho nabaye ikigwari narahamenye. Muri rusange abaregwa barindwi mu icyenda basaba kugabanyirizwa ibihano. Ibihano byabo byari hagati y'imyaka 25 kugeza ku myaka 10 y'igifungo. Barasaba kurekurwa urukiko rugaca inkoni zamba rukaba igihe bamaze muri gereza gikaba kaba imyaka 6. Umushinjacyaha Kapiteni Faustin Nzakamwitabwiye urukiko rw'ubujurire ko kwicuza ibyaha ko abaregwa ari igikorwa gihambaye cyatuma bagabanyirizwa ibihano. Avuga kuri buri umwe Kapiteni Nzakamwitabwiye urukiko ko nubwo Demobe Karisa ibyaha yakoze biremereye nta cyabuze urukiko gusuzuma ukwemera icyaha no kwicuza kwe. Byavuze kandi ko by'umwihariko Ngabonziza yafashije urukiko mu nzego zose mu myiregurire ku buryo ahubwo ngo asanga hari byinshi yagombye kuba yarakurikiranyweho. Nawe aramusabira ko mu bushishozi bw'urukiko nta cyatuma adasubizwa mu muryango nyarwanda. Gusa yavuze ko abarimo Pelagie Nizeyimana numva yabo Shadrake n'abandi asanga ibihano byo gufunga imyaka 10 ibyaha muko biri. Lieutenant Joel Mutabazi wagombaga gusoreza abandi mu ijambo rye rya nyuma siko byagenze. Mu mpuzankano za gisirikare n'amadarubindi mu maso afite agacupa k'amazi ari kumwe n'abamwunganira mu ijwi ryo hasi. Uyu ufatwa nka Kizigenza w'iri tsinda yavuze ko afite ikibazo cy'ubuzima atameze neza. Yongeyeho ko mu byo abo bareganwa bamushinja asanga hari ibishya byajemo bityo agasaba umwanya iyo hagize akabona kubyireguraho. Gusa yumvikanye abikoma ko ari ibikoresho by'umushinjacyaha mu kumuzirika nk'ibyaha. Yagize ati bakoranye n'ubushinjacyaha ngo bakore ibyo bakoze baranabizi n'ibihembo bazahabwa ko bazafungurwa ngasigara mfunze. Yavuze ko ajya biganiraho nabo bafunganywe bakamwemerera ko baje bagamije kumushinja kandi ko n'ubushinjacyaha bubimwemerera. Ubushinjacyaha bwavuze ko nubwo Mutabazi arwaye bitari bumubuze gufata umwanya muto ngo atange imyanzuro ya nyuma y'urubanza. Gusa mu magambo yabo kugira ngo atazitwaza ko yaburanye ku gitutu cy'urukiko bwa musabiye igindi gihe. Eko wagira ubusa ibyo bya Amerika i Kigali.
Radio ibyo bya Amerika yabaye ibyo cyacu. Radio ibyo bya Amerika yabaye ibyo cyacu. Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye ibyo cyacu. Mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye ibyo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye ikibizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikibizo cyacu. Mu gutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye ikibizo cyacu.
mwese mkondi radio njibuja Amerika vigano ya tuwateku li mwaka kanya vigal kenga tuwane huka nda kanya huko shumi na ingenieur ya tufashe mungia bugizi uma mwena Fatuma Kalala ya tufashe kwe gilanya vigala nino tuwateku liye kwe mikro mwakumu na Federica Monikije makuna ya mwashikijuwe na Aloise Vigilimana mwena koza kujuteka matukui tuwabifuliji ama horo mwuse nizi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.